Radio Sud America. Radio Sud America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese mu ruteza matwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye rero ikaze mwese mu biganiro byacu tubafitiye kuri isa
kubijanye n'inzego z'umutekano icyo nibaza ko yaragera kwiza bintu bikogwa ko kubijanye no kugabangana ubutegetsi ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano y'Arusha mu mugambwe badasiganye iprona bitwagishigikira
woni Abel Gashatsi umuyobozi w'umugambwe iprona wemewe na leta avuga ko hari bimwe bidakwiye gukogwa ko mu guhindura ibwirizwa shingiro mu Burundi. Amakuru tubafitiye yerekeye Burundi inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo igingingo zizohinyanyurwa mu bwirizwa nshingiro imigambi itari mike yemeza ko uwo mugwi utegeze uyegera kugira itange intererano yayo. Ikiringo cya mbere uwo mugwi wahawe kizorangira kuri uyu wa gatanu yamara Perezida Pierre Nkurunziza yaramaze kongera ayandi mezi abiri. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza.
Jean-Claude Karegwanda yenzako umuvugizi wa President Nkurunziza yabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yamaze kwakira raporo ya mbere y'umugwi w'abantu 15 yagenye haheza amezi atandatu kugira ngo bige ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro zikeneye guhinyanyurwa. Iki cyegeranyo ariko nta urakibona atari uwo cahawe. Muri icyo kiringo umugwi wari umaze ukora abanyepolitike n'imigambwe batari bake bemeza ko batigeze bahamagarwa gutanga intererano yabo. Mugabo zabinani imigambwe n'abigenga bose baganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari zimwe mu ngingo zimwe iryo bwirizwa zikwiye guhindurwa. Aloyiza Barichako umukuru w'umugambwe hanake n'umwe muri abo
ibwirizwa nshingiro se biriya no kuri kose ibihugu byose bifite uburenganzira guhindura ibwirizwa nshingiro ariko ingorane zo nk'aho muri nuko rya bwirizwa ryacu dufise ari bwirizwa ryabonetse rero habanje kuba umwumvikano abarundi baganiriye ni kuvuga ruko ari bwirizwa nshingiro abarundi bo nyene baganiye gushika aho bumvikana ingingo zo jamu n'ubu rero bibigenze nk'uko abarundi bakaganira n'ukuri ntacyo buza ko ibwirizwa nshingiro rihinduka bivuye ku byo abarundi bo nyene bumvikanye ndi bose no kuvuga gishe inama mbere haboneke n'amahoro n'umutekano n'izingone zihari zihave
kuvyo hinduka byose naze no nimo bonarongoye parena asanga tamugwi numwe w'abarundi barukuye gukumirwa
harabibaza ngo umugwi ni mutonya ngo rya ni munini ngo kuyu uye abenshi bavuze uko ngo birakwiye karakaryo rero ko twari Arusha ko twosubiramwo abantu bose imigwi yose ikabisubiramwo ikaraba ibwirizwa shingiro rijanye n'amasezerano ya Arusha kuko nta numwe atayemera n'uwo batayemera karakaryo kuvuga ati sindayemera ati igituma ni iki kibujije igihugu gutera imbere.
Mu bafite ibyo batemera harimo ubwoko bw'abatwa Vitale Bambanze umwe mu cyabwenge za mbere z'abatwa akaba yigeze kuba n'umukenguzi w'amateka.
Kwizo shingiro rihari kuva rishingwa bava i Arusha twamye tuvuga ko ririmo amahinyo na cyane cyane ko iki bwizo shingiro ryerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo sabarundi bakwijije amategeko ko bandikamwe ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu cyangwa kurongora Burundi hazuba 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi. Kwerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo turabarundi tukwijije mbere twibaza ko niba ritari bwahinyanyugwe ko hubahe yararenze
umugambwe iprona uturuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu nawo urabona ivyo abarundi batohirahira ngo bahindure ubu. Abel Gashatsi umukuru wa iprona
ahantu avuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano les équilibres dans le corps de défense et de sécurité icyo nibaza ko yaragera kwivyo bintu bikogwa ko kubijanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku Barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano y'Arusha mu mugambwe badasiganye iprona bitwagishigikira nirihonyanyugwe mu ntumbero yo kwikwegera ko kwibungira ko kumugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriye
ubwire iyo migwi yose ibane mu mahoro runa n'imizero y'Abarundi ruratanga kimwe mu gitoko mwakomwa. Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani
amasezerano y'Arusha bene bizashingiyo bari bari bavuze yuko ibintu byo mu gihugu byo babibiri je nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'ukuri nta rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi by'amamanda byaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumwa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko biri kuri bahirizwa umuprezida akagira amanda zibiri akabisa ubundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhando kiyinze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuzahaba ibisabizikanya by'abategetsi tukabona yuko byo tuma demokrasi yariyo nta rusange ishinga imizi
bari cyako nawe hari ibindi bintu yibaza ko byataye igihe
duhereye nk'uko urabona ko habaye amatora hacamye ingorane utuyumvira ko se niyo kwagugwa hakaje nk'abantu benshi ku buryo ibase n'inziza idasubira gutera amakenga nk'ubu urabona igihugu kugira ngo gitere imbere gifite inzego nyinshi zidakenewe zagiye kugira ngo igihugu kibyuke ko cyari mu ngorane ivyegera biri by'umukuru w'igihugu ntibikenewe n'inama nkengo z'amateka nkajya kuri twebwe je ndabona ko idakenewe kuko hari amateka meza igihugu imeze neza umushikiranganji wa mbere cyangwa inama nshinga amateka zirakwiye kuko bagira umurundano w'inzego zitwara amahera y'abanyagihugu
umugwi ukwigingingo zohinyanyurwa mu bwizwa nshingiro ryo Burundi bari wahawe ikiringo cy'amezi atandatu congerwa rimwe gusa ikindi cy'amezi abiri ubu aya mezi abiri wongewe niyo ya nyuma uwo mugugizwe n'abantu 15 bari mwanye politike ava mu mashyirahamwe yigenga ubuserukira abatwa n'urwaruka hamwe n'abo muri leta Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloje kuri iyo nkuru mu Rwanda kubera uruzuba rwageramiye igice cy'ubuseruko rugira ingaruka zikomeye ku barimyi bo muri secteur ya Ririma mu karere ka Bugesera harabagize umuco ukatazo kongera kurima mu kiringo cyo kurima umuhindo kuri wa kane ubuyobozi bw'iyo secteur bwifatanije n'abashinzwe umutekano bwazindukiye mu gikorwa cyo gufasha abanyagihugu kumva ko bategereza guhindura ingendo bagahinga bakarima mu matongo yabo kugira bagwanye inzara iyi n'inkuru ya Eric Bagiruwusa
abaturage bacu baramaze n'isi barishyizemo ko iyi season ya A itajya yera kuko babishyize mu muco wabo bakunda guhinga season imwe ya B noneho twebwe twafashe ingamba yuko tuza guhinga ahangaha kubereka yuko bishoboka yuko iyi season ihinze nayo yakwera kuko n'abasanzwe bahinga bashoboye ihinga bareza mu buryo kugira ngo tubakuremo iyo myumvire
turi mu masambu ya Ririma mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda bwana Francois Hakizimana umuyobozi w'umurenge wa Ririma ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi arereka ijwi rya Amerika amasambu ubutegetsi bwafashe umwanzuro wo gufasha abaturage kuyahinga mu gihembwe cy'ihinga A mu mugambi wo kurwanya inzara ni igikorwa cyatangijwe n'ubuyobozi bw'umurenge ku bufatanye n'ingabo zibarizwa muri ako gace igipolisi n'abandi bose bashinzwe umutekano kubera uruzuba rwakunze kwibasira akarere k'iburasirazuba bw'u Rwanda bubarizwamo Bugesera bamwe bagahinga mu bihe nk'ibi ntibasarure ubutegetsi buvuga ko byahindutse umuco kugeza ubwo amasambu yabo bayaraza batinya ko bashobora guhinga bihinga bukavuga ko abahinzi bakwiriye guhindura imyumvire abahinzi nabo bakunze gukorwa mu nkokora n'uruzuba mu bihe bitandukanye muri ibi bihe hamaze iminsi hagwa kavura bashishikariye guhinga kandi bafite ibyizere
ndagira ngo mpinge ejobundi nzabe ndi kurya nanjye ku kigori nagiye kugihaha nuko
ubundi kuki mutajyaga muhinga
nyine urabona akarere ko Bugesera kakomeje kugarizwa n'izuba twahinga nk'uko nguko nko mu kwa kangaho imvura ikabira hagaze ubwo rero yabayeho noneho tugira ubwo ducika intege tukumva ko kubihinga ntacyo bivuze ahubwo tukaraza ibinani kugira ngo tuzahinge ubuta
ntabwo muzongera kuraza rero
oya ntabwo tuzongera kuko ubu turabona bikugenda biza ko turagenda umusaruro tuwubona turakoresha nayo inyongera musaruro leta iraduha kuri nkunganire nuko nta kibazo rwose gihari n'imvura turabona iri kugenda iguha neza
uyu muganda uvuze iki
aho leta iradukunda cyane leta ni umubyeyi uyu muganda ni ingufu babadutera kugira ngo natwe barebe ko twazamuka tukava no muri bya byiciro by'ubukenerega tukamera nk'abandi
ubuyobozi bw'umurenge wa Ririma buvuga ko igihe cyose bizashoboka buzakomeza gahunda yo kurwanya inzara bufasha abaturage mu guhindura imyumvire bwana Gaspar Gasirabo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ririma mu karere ka Bugesera
umugambi wo kurwanya inzara wuhoraho ntabwo ari gahunda igomba guhagarara iryo umuturage ashonje nta kindi gukora
utamufashije kugira ngo abone icyo asarura arye ahage asagurire n'amasoko. Cyo tubivugira rero urumva niba hari abari bafite umuco wo kumva ngo umuhindo ntiwera, umuntu aramutse adahinze umuhindo agacungira ku byo yejeje mu kwezi kwa gatandatu, urumva yuko yajya kugeza mu kwezi kwa mbere afite ikibazo, akongera agahinga akazategereza ukwezi kwa gatandatu, ibyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo iyo umusaruro ubonetse abantu bose baranyurwa bakanezerwa, nta terambere rindi ryabaho umusaruro utagaragara ngo uzamuke. Hari igihe cyo guta, hari ubutaka nk'ubu bugomba guhingwa ntibwihutishwe ngo buhingwe, urumva icyo ngicyo ntacyo abantu baba bakora.
Bwana Hakizimana ushinzwe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi muri Ririma akagira icyo asaba abaturage muri iki gihembwe cy'ihinga A cyangwa se umuhindo.
Umuturage uri hano ufite umurima, icyo tumusaba ni uko ajya mu murima we akawuhinga akawutera, kuko nta kuvanga imvura ntizagwa. Akenshi tubakangurira gukoresha amafumbire no gukoresha imbuto z'indobanure, kuko nibyo bituma umusaruro uboneka. Nanone umuturage wakoresha ifumbire nubwo imvura iba nkeya biramworohera, kubera yuko ya mvura nkeya na ya fumbire iba yaragiyemo igafata ubutaka, bigatuma ya mazi makeya afite abasha kuyabyaza umusaruro. Ikindi tubasaba ni uko aho wahinze ugomba gufata amazi ugacamo imiwanyasuri, kugira ngo amazi makeya ubonye nayo abashe umumaro bwa butaka, umusaruro rwose uraboneka nta gituma utaboneka.
Ikigo cy'igihugu cy'iteganya gihe mu Rwanda giherutse gutangaza ko muri rusange imvura iri mu kirere ihagije ku buryo nta mpungenge ku Banyarwanda benshi muri bo batunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi. Kuri iyi nshuro biteganijwe ko muri iki gihembwe cy'ihinga cy'umuhindo iririma bazahinga amahegitari abarirwa muri 350 batahingaga. Ubutegetsi bukavuga ko bufatanyije n'abaturage buzahinga igihingwa cy'ibigori ku buryo igihe kirere cyaramuka kigenze neza byazafasha mu kugoboka abaturage. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Tugaruke mu Burundi, aho abanyeshuri bo ku ishuri shingiro rya Rugoti ya mbere muyo muri komine Butezi intara y'Igi babaye baratira ibirasi byo kwigiramo mu yandi mashuri kubera ivyabo vyabomotse. Bavuga ko batoroherwa. Umumenyesha makuru wacu ari Ruyigi Raisa Liliane Inamahoro aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Ishure rya Rugoti ya mbere ryo ku mutumba Rugoti komine Butezi risa nuko ritakibaho. Ni mu gihe inyubako nka zose zabomotse vyongeye n'abanyeshuri ntibakiyatondako. Ivyo biruko kuva mu ntango y'igice ca gatatu co mu mwaka w'ishuri uheze. Amakuru dukura mu barongoye komine Butezi nuko kuva ico gihe abanyeshuri batiriwe aho baba barigira ku mashure muri zone Rugoti ari nayo iryo shure rya Rugoti riherereyemwo nko ku mashure shingiro ya Muyange, Butezi na Rugoti ya kabiri. Ivyo bikaba bitera ingorane abo banyeshuri basanzajwe. Nsabiyumva Patrick numwe muri abo banyeshuri.
Mva ngaha mukira abo inja mu Rugoti ntahagenda 30 ariko mvuye ngaha muhira hacumi na zibiri ndashobora gushika ku Muyange ntahagenda nk'isaha n'inusu, n'ugucererwa nacerewe ntagenda yiruka nyene saha nyene nacerewe.
Iri yimugwa ririko riragira ingaruka no ku mashuri abahaye indaro. Ni mu gihe abanyeshuri bo ku ishuri shingiro rya Muyange bahora biga mu gitondo biba ngombwa ko baca biga inyuma y'umuhingamo kugira bakuranwe nabo ku ishuri rya Rugoti ya mbere. Iri hindagurika ry'amasaha rirahungabanya urutonde rw'ivyigwa nk'uko uyu mwigisha w'umwaka wa gatanu abivuga.
Twamaze kugira perturbation yama class kubera ko abo bandi bamaze kuvuga ko bamaze gutizwa ivyo birasi, tugasha twigisha rero ingungu imwe bica bituma kwa kwitanga twari gukora bidashoboka.
Imyidogo irumvikana no ku banyeshure baruhishwa no kwama batonze ingungu imwe ku ruzuba.
Ingorane tugira nuko dufata urugendo ku ruzuba kubera twahebeye ibirasi abandi tukaza kwiga inyuma ya saa sita, ubundi bwo twahora tugenda kwishure mu gitondo tutararuha mu mutwe.
Muri iki gihe cy'intango y'umwaka mushasha w'ishure w'ibihumbi 2017 ushira uw'ibihumbi 2018, amakuru dukura mu buyobozi bw'iri shure rya Muyange avuga ko batanguranye ibitigiri by'abana benshi batabona aho bazobakwiza kubera ibirasi batijije ishure rya Rugoti ya mbere. Umuyobozi w'iri shure rya Muyange aravuga gahombo bashobora kuhagirira hamwe ivyo bandanya uko biri.
Nk'abigisha bari basanzwe bitanga bakigisha mu gitondo n'inyuma y'umutaga, abo bigisha ntibikunda ko bazosubira kwigisha, bazoba kwigisha ingungu imwe kubera ikibazo cy'ibirasi. Bona yuko bibandanije umwimbu uzogabanuka. Abigisha nabo nyene hari haba badatonda bafise ingoga.
Abajijwe intwaro muri komine Butezi bavuga ko watsindiye isoko ryo gusanura ishure rya Rugoti ya mbere yaciriye hagati ibikorwa kumva atamenyesheje, kukaba nkako ibihome biraboneka ko byatanguye kuduzwa. Ariko bavyeyi bakibaza ko bahabaye kutumvikana ko batanze akazi n'abagakora. Aha bakavuga aho igikorwa cyo gusanura gihera kugira inyubako zikomere.
Ikuru byagenze byavuye ku chef ya yasabye inyakazi yasabye kiraka ashobora ngo yazimbwa acara gatako kazi usho numuse byuganiye ngaho inyashure ikirabomoka ashobora ariko yisubiye mu buhera hasi yosha homba byashaje biheba gushye birukure niko cyitune bikorwa birahagaze ushikuno munsi twebwe tubibona uko twibana bacu twabuze yo biga bariga ku muyange bamwe abandi akajibutezi mugabe twete ubone ko abana bacu barambiwe no guheba bagaheba mwizo mpavu nyine suko byabanyagirwa mu gahinga bashikane ku ngucho kabacotse no gusonza bacu ndo ko biga kure ushino munsi twebwe nitubona nicyo leta y'Ubutezi yacu bimwe icyo ikintu bibira bimwe rakurikirana
ariko nubwo biruku musitanteri wa komine Butezi Georgine Mbonimpa avuga ko mu ndwi zibiri aya mashure azoba yahejejwe gusanurwa
uyu munsi turiko turafashanya n'abavyeyi bo ku mutumba wa Rwoti kugira ngo dohera heze ibirasi byari byarubatswe nabe n'igihugu bariko bashomba amabuye n'umusenyi kugira ngo dushobore gusiga isima twatwibaza rero ko iyo ngorane y'ukuja gutira ibirasi ku muyange twari twiyumviriye yeko twofunyiriza urugendo rw'abana mu mugoti bagasubira ku mashure yabo twikoze kuri ivyo birasi byubatswe nabe n'igihugu muri iyindwi izohera duheje gusiga ivyo birasi hanyuma twaca turenza ku minsi nk'itatu kugira ngo iyo sima ibe iruma no kuvuga twofata nk'umwanya w'indwi zibiri duhereye uyu munsi ko abandi bazaba basubiye kwinjira mu birasi byabo
yamara abavyeyi nta cizere ko muri ico kiringo hazoba haheze kubakwa kugira abana babo baruhuka mu ruho barimwo aha tukibutsa ko hanini amashure yubakwa mu ntererano y'abavyeyi ari naco gituma basaba gushigikirwa kugira ibikorwa bive mu nzira
nuko bari kubesha ngoya ntibishoboka naho yoramezi abiri kubera itegeko kubanza gusambugwa yose ni kubaga no kubanza kuyihera hejwa kayibomora yose hari bakayisura mu bushasha bakayihera kuri fondation bategeze gucyo ikunda nico gituma imundwe imidashobora kuba byaheze
twebwe
nako sko bigenza kubera kugira ngo tange tubabe ko abana bashi boshobora kumenya ni ndome nimwe ko ntibaguma biricenga cyo turimo bariga
twibutse ko hari yandi mashure mu ntara zitandukanye zo mu gihugu ahanzwe ni kibazo c'inyubako zidashemeye muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi Haise Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika Guhera kwa gatandatu tariki 16 uko kwezi kwa 9 2017 haza bimenduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa 2 za mu gitondo azaba hagaze. Abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo kwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe.
Radio ya Amerika i Washington DC. Komisiyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ikora itohoza ku bwicanyi mu Burundi yakoze raporo isaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha ihoraho CPI gukurikirana ivyaha vyakozwe mu Burundi kuva ku itariki 15 y'ukwezi kwa 4 mwaka 2015 gushika ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 6 mwaka 2016. Uburundi buzokorana gute na CPI inyuma yo kuva muri iyo sentare ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Nivyo umushingwa manza Elisa Ngera Birori umwunganirizi w'ubushikiranganji w'Uburundi ajerwa gateka kazi na munda sigura atangura avuga ko leta y'Uburundi yashikirijwe raporo ya komisiyo ya ONU ije bitohoza ku bwicanyi mu Burundi byari mu kanya mu kiganiro muri sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
Wala izishi kilizi, kani leta hivu njera hivu uye, aliko leta hivu njera hile guye. Huko imaze kunegura amaraporo menshi wa imaze kushikiliza kujungu chachu wala heze imyaka itatu yose. Suka mbele bitangu ye, umuni waza kwari herezo. Uko ulo mwuti wala duduri yeko icho wali bifuza. Bambanze imyaka itatu kwele kamila tukavana menzo. Alikuwa mwuti raporo baraya masona ile kananeza yuko inshingiro ya byose yari ko potwara abategetsi muri CPI nta nubwo tuzi abarimo
muri raporo ntabwo bashyizemo amazina yabo
oya nta mazina yabo batweretse ariko nuko bigamije nibaza ko ariko baba basanzwe bakora kuko ubundi aho bibera muri Conseil de Grand Homme de Jurisprudence nibo uye twabonye yuko amareta yasenyura bamwe bamwe mu bihugu ndabivuge la communauté européenne nabo bakorana ubwo rero uno munsi badutahuriye baratubwira yuko bifuza yuko Burundi busenyuzwa biciye mu CPS raporo nta kintu na kimwe irimo atari ukuvuga nk'utujambo nuvuga utujambo atacyo dufatiye ko
icyambere nuko iyi komisiyo ivuga yuko itigeze igera mu Burundi
nicyo nyine iratubwira ko itageze mu Burundi kandi n'ibyo twayemereye kuhashika kuko twari twayanse kuyiza kuko imbere y'iyo komisiyo hari harabaye iyindi komisiyo yo twari twashikanye mu Burundi irashika iravugana n'abategetsi bose amezi icyenda ikisohora hapo utabona tekinisite nini yo bifite ari rapport complètement politique nicyo bituma iyo yindi twaragiye Geneve turaja mu muco bita resolution kandi Burundi ko mu uyu bufise kuba mambo du conseil de droit l'homme turavuga tuti iyi resolution turayanse ni mu bitorere ni resolution yabaye ubwa mbere yuko haba resolution itogwa kuri 21/19/contre n'ikintu kitarabaho na rimwe ubwo rero ni bo tutashimye yuko iyo komisiyo yoshike mu Burundi kuko yoba yari ije gukora amatohoza n'abandi batari bakoze imbere kuko tubona neza yuko ari amatohoza politike ntabwo ari amatohoza tekiniki ubu rero raporo baba basohoye bavuga yuko ngo baba baragiye mu bihugu bibanyi baba hari impunzi z'i Burundi ngo ariko ngo nabo nyine ngo batashimye kuvuga cyane ngo kubera ubwoba ngo baba batekeye ariko bakagira konkuzion ko ayo matohoza boba babonye ariyo yotwara abategetsi bacu muri CPI
none se ubu ngubu ko bigeze ku rwego rwa CPI nyine muzakorana mute na CPI cyane cyane ko na leta y'u Burundi yagejeje amakuru kuri ya procureur umushinjacyaha mukuru wari uriya rukiko muzakorana mute u Burundi nibuvamo
so ngora kuki bishira cyane kuko mu gihe bashize itegeko ibyo ni umuntu yinjira mu rwego n'ingene aruvamo biraza yuko Burundi batoye kubivamo kandi ari uburenganzira bwako ku Burundi kuko byari mu itegeko ubwo rero nyine tuzokorana ikaba tuzokorana benshi noza kubabwira uno munsi ngo tuzokorana niyo tekinika ntabwo tuzokorana nayo kuko twebwe twashimye kuyivamo nk'uko amategeko atwemerera kuyivamo sinibaza ko ari uwo twarengeye akarindisha barayivuye nk'uko tubyumva uku rero ureka turindire mukabo byungura ko uno munsi jewe antaka umwunganizi w'umushikiranganji ngo babwira ngo tuzokorana tuzokorana ko twihumbi ya leta y'uburundi
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Nzoyisaba Nzoyisaba we
amahoro neza
akabazo kawe
njyewe sina n'akabazo ofise ahubwo nagomba nkibure iyo ruze mpayabyaha yuko iyo banzika dufatira bagiye bisha abantu bakabanza bakagenda bagumuye abantu bagahungira mu bihugu byabo imitayi igasohoka mugabo ntibabafata kendi yeah. Mu gisagara cya Bujumbura ndacandacanda mu ntara hagati mu gihugu nta mayo none ubwo bwicanyi kesi ndabubona kimara n'uvuga ni kimwe ahubwo iyo yamari CPI cy'ukuri yari kuye kwikubita agashi nkasaba leta ahubwo ko itoro ahubwo banakorana kuko hasigaye igihe gito kugira ngo Burundi bushobore kuvamo muri icyo kintu cyitwa ngo ni CPI ega yuko rero abadohotera gihohotera ibihugu bya Afurika mbemo ya Amerika yeho sabantu n'ibihugu barapfa ko batatuma kabo muri Amerika nabo ngo babahane ibihugu bya Rutura Ubwongereza na mu Bubiligi icyo nuvuga ati ni ukuri ahubwo ibibazo rero banakorana kuko twayivuyemo ntabyo tugikeneye
Nzoyisaba urakoze
keneye nabyo dushaka kuko guhera mu 63 nakangahe abantu bicwa mbeko butari bwakore
urakoze rero Nzoyisaba
murakoze
nawe nibaza yuko Nzoyisaba ashimangira ibyo nari mvuze ndamukenguye nk'umuhungu kuko numva yuko ari umuhungu yatahuye ibihe bitutezemo kandi yuko turinda guhaguruka twese. Arakoze cyane.
Noneho duhamagare Samuel. Samuel we. Akabazo kawe?
No, murakoze kuba akanya mbona kuba kuvuga ashaka byekije CNR. Bajyanye kwezi ayo n'igihugu usanga turi mu gihugu hagati ariko ntibatwenganya ko. Iyo nagomba kubaza mbega ko tuzi hari abantu bagiye bicwa kera bicwa mu masoko banigo baratwa atamuntu si yapfuye si muri wese narenga ngaje kuvuga ngo afatwe uwo muntu yabikoze ejo uno munsi niwo wamenye ko nenda kiye kenya kirakenewe mu Burundi kuva muri 2015 ikindi kibazo ikibazo ni kimwe ndetse kubera ko twumva hari abo bivuze bazindi nyene ibintu byirirwa bira ingana bitikira ko tutarijya twumva uwo kiye kenya kirakenewe kubera ko abarundi cyangwa se abanyafurika aribo gusa kiye kenya iguma ikoreramo kubera ko nk'ayo mu gihugu dufite igihugu cyikurikiye ntituzi niko kumbura yusentare igihugu gutya ikoresha igihugu byose uko ikigomba twebwe ni gutya gatumye uko mbere reka tujye ntanga n'ibyo bitera twebwe dufite ubutungane twemewe twibyigiye nk'abarundi ariko rero tuburi iwacu ukina no guhati mu Burundi bukore hama gisigaye atari twe dushobora murakoze
ye nawe urakoze Nzoyisaba na Samuel muribanda cyane ngo iri ya sentare ngo ireba abanyafurika gusa ntabwo ari byo kubera ko ivuga yuko ikora nketi no muri Georgia muri Afghanistan muri Colombia muri Ukraine muri Iraq no muri Palestine aho ngaho ntabwo ari muri Afrika nakantu gusa nagira ngo twumvikaneho nabandi baza guhamagara icyo kintu nimukomeze kukibandaho ahubwo twibande ku burenganzira agateka kazi na muntu mu Burundi ariko kandi twibukiranya yuko iri ya raporo itareba aya matariki turimo ahubwo ni raporo yakozwe kubirebana n'ibyabaye kuva ku itariki ya 15 ukwezi kwa 4 2015 kugera ku itariki ya 30 ukwezi kwa 6 2016 ibyo Samuel yavuze nawe nduva ari ugushimangira nk'ibyo Nzoyisaba yavuze nawe wavuze
ahubwo no shaka kukarapa ku byo uhenje kuvuga kuko iyo ntuza makungu ibihugu byinshi bidasanzwe birimo ko byose birimo nuko kenshi bayihora yuko ihohotera bayivura mutyo ihohotera icyo bitwa le pays en développement et le pays émergent icyo cyakigaruka ko sinaga yuko hari ikindi gihugu gikomeye sinongera parler de pays de l'occident et leur partenaire muri abo na abo batwaye muri icyo pays ibyo byose bihugugeje kuvuga ibihugu soit en développement soit ibihugu émergent nicyo iyo sentare rero bayihora yuko atari sentare by'ukuri yaje gushobora kugira ngo ize kurara ibyaha biba bikorerwa mu bihugu kandi ibihugu bitashoboye guhana iyo niyo ngorane ishishe kandi nicyo bituma njyewe nta nkeka ejo bundi aho ndabivuze nta jewe ibyo ntiyabirori nompa nk'umwunganizi w'umushikiranganji ndabivuga ndabyibaza yuko iyo sentare idashobora kubandanya ikora mutu icyo rero Samuel yaheze kuvuga nenda kivuga ndacemeza iyo sentare iraba ibihugu bimwe gutya ikaraba ibyaha bimwe gutya kuko so umuntu abona uti iyo sentare ingene bikorwa ikora ihabwa amahera nande ihabwa amahera nande icyo cyonyine yashobora gutangira kukibaza iyo sentare ihabwa amahera nande
ariko yahabwa nibwira ko ihabwa
nundeke n'icyo journalist maze ntezi ishingiro cyane
kuri ako ngako k'amahera ndibwira yuko amahera ava mu bihugu biyigize
iyo komisiyo ndankete ihabwa amahera nande iyo conseil de droit de l'homme twama tuko turavuga yuko hakorerwa mu politiki gusa ari ibihugu bimwe bishaka guterenza ibindi ubu muti ni Burundi ejo ikindi gihugu twarayibonye ari Cote d'Ivoire twarayibonye ari EADC mubiracabandanye twarayibonye ari Libiya twarayibonye ari Siriya birabandanye ubu ni Burundi kikaba Burundi turahagaze nk'ahantu ntabwo ndashimangiye rero ijambo Samuel yaheze kuvuga niba bashaka gukurikirana ibyaha by'i Burundi nubwo bavuga ati yose ntare yatanguye uyu mwaka ari byo batazukurikirana ntacyo batugerageze baturarire byo kuko byose ni byinshi biri byabaye mu Burundi ni byinshi kandi n'umunsi ntituvuze ngo kuva muri 2015 hariyo ibyaha byabaye by'agahomera mu Burundi nta byabaye.
Murakoze inshuti mwese mwadukurikiranye ngaho kuri Radio Ijwi ry'Amerika, tubasezeye tubifuriza amahoro y'Imana, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira.